abanyagihugu bari gihanga babwiye igihe Amerika ko icyo gitero cyarimo ibikorwa bikomakomeye cyatangwe kwa sana saa tatu n'igice z'ijoro. Amakuru ava i Buringa amenyesha ko abantu bari mu kigandaro batewe 9 basiga ubuzima, 5 barakomereka. Mu bapfuye harimwo abagore 6 n'abagabo 3. Muri abo bagabo harimo umusirikare. Muri icyo gitero kandi imodoka 2 n'ipikipiki byaraturiwe. Ingoro y'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi irasambugwa. Abanyagihugu bari i Buringa batashimye kuvugira kuri mikoro zacu kubera imvo z'umutekano wabo, batumenyesha ko umutekano wabo udacungerewe. Bati leta yaba yari bitayeho iba yarongereje abajeje umutekano muri ako gace gafunze guterwa n'abantu bitwaje ibigwanisho. Bamenyesha ko leta isa n'iyabahevye. Umunyamabanga mukuru wa leta Jerome Niyonzima yemeje ivyo bitigiri vy'abapfuye vyashikirijwe n'abanyagihugu. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru yemeje kandi ko ico gitero cakozwe n'umuhariri tabara wahisemwo kugwanya leta ukoresheje ibigwanisho. Leta y'u Burundi yahosheje imiryango yabuze yongera gusaba Barundi kurikanura kurusha uko bahora.
Leta y'u Burundi irongeye kwemeza ko ibandanya gutsimbataza amahoro n'umutekano, ikaba isaba amakomite y'umutekano kurushiriza kurikanura abenegihugu bagume bafatanye mu nda, bagire urunani mu ntumbero yo gukinga no gutuza ibitero nk'ivyo ata kindi barigamije atari ugushira u Burundi mu marira.
Ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Perezida Ndayishimiye yarongoye u Burundi yagize ati: "Turahojeje cyane imiryango yabuze ababo mu gitero cy'iterabwoba caraye gisubiriye guhekura u Burundi muri zone Buringa ya komine Gihanga, twongera turemesha n'abakomeretse." Inyabune ihagarare Magabo mu guteramira umutekano. Iterabwoba nizo duca intege kuronderera ineza abenegihugu. Uwo muhariri w'itabaro wagirizwa na leta y'u Burundi ko ari wo wagandaguye abo bantu urabihakana, ariko ukemeza ko wowo wakoze ibitero 2 ku kiringiro c'igisirikare kiri ku Buruzi Impanda no ku kiringiro kirahitwa kwa Ndomboro i Buringa, bakica abasirikare 6. Patrick Nahimana avugira leta y'itabara yabwiye ijwi Amerika ko leta y'u Burundi ari yobazwa abo basivile bapfuye.
Twebwe twateye ibintu vya gisirikare rero twe n'abanyagihugu twagiye kumukwica batsinda nitwo kwica abo turiko turagwanira kubohoza.
Umuvugizi wa leta y'itabara amenyesha ko bahisemwo inzira y'intambara ngo kuko izindi dosiye leta y'u Burundi yazanse.
Inzira y'intambara leta y'itabara yahisemwo, twahisemo kuko leta yanse inzira ya politike, yanse inzira y'ibiganiro iyo yose. Ubwo rero twahisemo kugwana gushika tubohoje u Burundi n'Abarundi, canke gushika aho leta izokwemera kwicarana n'Abarundi igatunganya ibiganiro bidakumira bishikana ku matora aho rikiyemwo bose.
Umunyapolitike Frederic Bamvuminyumvira yabaye icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi kuva mu mwaka w'1998 gushika mu mwaka w'2001. Muri kino gihe arongoye urunani CFOR Arusha, amenyesha ko naho rimwe na rimwe leta mu gutwara nabi ishobora gutuma hari abahitamwo ibigwanisho ngo siyo nyishu irama.
Gushira kugenda ku mazu y'abanyagihugu ukica abanyagihugu ku miduga ihagaze ugaturira bicaye twibutsa bya bindi nyene CNDD-FDD aho rigira kera ifata abantu igakura amabisi ikagenda ikabarisha ibitarika bagaturira amakoperative amashuri tukamenyana n'izo zabugiye demokarasi. Abibaza ko bofata mwene izo ngendo z'ibigwanisho bamenye ko kuzana ingwano mu gihugu nk'iyo ari kononera umunyagihugu.
Icyo gitero kibaye inyuma y'ikindi cyabaye mu mpera y'umwaka uheze aho ibarabara RN5 riri Bujumbura rija mu ntara ya Cibitoke ryasambuwe iruhande y'ikiraro cy'uruzi Kajeke hapfa umuntu umwe. Imbere yaho gato hari haturi imodoka y'ubwoko bwa Proboxa i Buringa ihiramo abantu babiri. Leta y'u Burundi muri iryo tangazo yasohoye yongeye kwagiriza leta y'u Rwanda ko ariyo iri inyuma y'ibyo bitero mu guha ibigwanisho n'imimenyerezo abo bagwanyi, igasaba leta y'u Rwanda gushikiriza u Burundi abarongoye uwo muhari kugira bazwe n'ubutungane.
Leta y'u Burundi irasubiye kwiyamiriza imyifato y'igihugu cy'u Rwanda, ikaba isubiye gusaba ishimitse leta y'u Rwanda gushikiriza leta y'u Burundi abarongoye uwo mugwi usanzwe bacumbikiwe mu gihugu cy'u Rwanda.
Warondi umuvugizi wa leta y'u Rwanda wungirije Alain Mukuralinda kugira agire icyo avuze kuri ibyo u Burundi bubagiriza, telefone we yacamwe ariko ntiyatwitavye. Mu kwezi kwa 12 umwaka uheze aho uwo muhari wa leta y'itabara wagira igitero ivugizwa komine Gatumba intara ya Bujumbura, naho nyine u Burundi bwari bwagirije u Rwanda ko aribo rushyigikiye uwo muhari. Mu itangazo leta y'u Rwanda yasohoye icyo gihe yaramenyesheje ko atahantu na hamwe u Rwanda ruhuriye n'uwo muhari utera u Burundi. Desire Hatunyimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.